Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinyarwanda muri beneza n'icuti mwese duteramanye muri kumwe na Federica Nkurikije mu Burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Leta y'u Burundi irahakana amakuru avuga ko abasirikare bayo bari ku butaka bwa Congo kurwanya imirwi y'abarundi itwaje ibigwanisho.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano.
Uyo ni Alain Tribert Mutabazi umushikiranganji ajejwe kwibona abansi mu Burundi. Abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu myerekano y'abiyamiriza ingabo za ONU zijejwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Umushikiranganji ajejwe ingendanire w'Uburusiya n'amahanga Sergei Lavrov ari mu rugendo muri Uganda. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntimutangwe nimukanya. Makuru yacu tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Reka amakuru tuyatangurire ku makuru avuga ku gisirikare cya Ukraine catangaje ko ibisasu by'Uburusiya byo mu bwoko bwa misile byarashwe ahantu hatandukanye kuri uyu wa kabiri. Aharashwe harimwo igice cya Odessa hamwe n'ahaherereye mu gisagara cya Mykolaiv. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ibi bisasu byarashwe hashize umunsi umwe Burusiya burashe ku cyambu cya Odessa. Byateye ikibazo ku byerekeye amasezerano arebana n'isubukurwa ry'ibikorwa ku byambu bya Ukraine byo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisiteri y'ingabo mu Bwongereza kuri wa kabiri yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zibona ibisasu bya misile biraswa ku bwato bihangayikishije kandi bishobora kubukoma imbere mu kugerageza kwigarurira Odessa bukoresheje ingabo zabwo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara. Iyo ministeri yatangaje ko kubera iyo mpamvu Burusiya buzakomeza ibikorwa byo kugerageza gushegesha ubushobozi bwa Ukraine bwo kurasa amato y'intambara, ariko yongeraho ko uburyo Burusiya bukoresha mu kurasa ibi bisasu bushobora kubangamirwa n'igenamigambi ridahwitse, imiyoborere y'igisirikare cyabwo n'amakuru atangwa n'ubutasi. Umuryango w'abibumbye wari watangaje kuri uyu wa mbere ko Ukraine yagombaga gusubukura ibikorwa byo kohereza ibinyampeke mu mahanga. Ukraine nayo yari yavuze ko nyuma y'amasezerano yasinyanye n'u Burusiya kuwa gatanu yagombaga gusubukura igikorwa cyo kohereza ibiribwa mu mahanga. Ministri w'ibikorwa remezo muri Ukraine Oleksandr Kubrakov yavuze ko bigomba gutangira ejo kuwa gatatu. U Burusiya bwo buratangaza ko ibisasu burimo kurasa muri Ukraine nta hantu na hamwe bibangamiye ayo masezerano. Umuvugizi wa Presidansi y'u Burusiya Dmitri Peskov yatangaje ko butarasa ku bikorwa remezo by'icyambu cya Odessa gikoreshwa mu kohereza ibiribwa hanze. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov yemeza ko amasezerano y'u Burusiya bwasinyanye na Ukraine atababuza gukomeza gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare no kurasa ibirindiro by'ingabo za Ukraine.
Urakoze Jeffrey. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atampamvu abona zo kunegura Urusiya kuba bwarateye Ukraine. Yabonanye uyu munsi na Sergei Lavrov umushikiranganji w'Urusiya ajejwe ingendanire n'amakungu. Inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Avugira iruhande rwa Sergei Lavrov wasuye ibihugu bine bya Afrika mu rwego rwo gushakisha abashyigikira Urusiya buhanganye n'Uburayi na Amerika, Museveni yashimagije Uburusiya nk'umufatanyabikorwa w'igihe kirekire mu ntambara yo kurwanya ubukoroni. Yavuze ko Uburusiya buramutse bukoze amafuti babubwira, ariko mu gihe ntayo bwakoze badashobora kubwibasira. Ibihugu byinshi bikura imyaka y'ibinyampeke n'ingufu z'amashanyarazi mu Burusiya kandi bikaba bihabwa imfashanyo bigacuruzanya n'Uburayi na Amerika byirinze kugira uruhande bibogamiraho ku byerekeye intambara ya Ukraine. Uganda yari mu bihugu 17 byatoye indifashe ku mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye yabaye mu kwa gatatu wo kwamagana Uburusiya kubera intambara bwashoye kuri Ukraine. Museveni wafashe impuzombi mu ijambo rye yemeje ko ntaho Uganda ibogamiye, avuga ko badashobora kurwanya Uburusiya bagendanye imyaka irenga ijana, ariko anavuga ko banababariye abo yise abahoze ari abanzi babo babakoroneje bagakora ibintu bibi batwara abacakara kubakoresha uburetwa iwabo. Agira ati "Twarabababariye, ubu turakorana." Lavrov yageze muri Uganda avuye mu Misiri na Congo Brazzaville, ubu akaba ari bwerekeze muri Ethiopia.
Tugushimiye Jeffrey. Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika uno munsi kwa kabiri azobari i Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Donald Trump azomara iminsi ibiri a Washington DC ashikiriza amajambo atandukanye ya politiki mu nama yateguwe n'ikigo citiriwe icivugo ciwe America First, bisigura mu kirundi ngo Amerika imbere ya vyose. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP, ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru, ryatangaje ko ikigo America First coba kiriko kirakorera ku migambi itandukanye itegurira Trump kwitoreza manda ya kabiri. AP ibandanya ivuga ko abahanuzi ba Trump bamusavye bashimitse kumara umwanya munini avuga imigambi iwe ya kazoza haguteba ku matora yo mu 2020, yakomeje kuvuga ko yagenze nabi. Ikigo America First kigizwe n'inshuti magara za Trump zirimwo abahoze muri leta yiwe n'abandi bashegikiye imyumvire yiwe. Kibonwa nk'ikigo kigizwe n'abo yoshira mu mabanga atandukanye ari nka hamwe yoramuka asubiye kuramutswa Amerika. Brooke Rawlins atwaye ico kigo yavuze ko atankeka amajambo ya Donald Trump aza kuba ari amajambo yavuze ko ari inkora mutima ari mwinyigisho nyinshi. Agira ati, ni nk'amajambo abaprezidant ba Amerika bashikiriza abanyagihugu ba Amerika n'amakungu uko umwaka utashe. Kuva Donald Trump ava ku butegetsi mu 2021 n'ubwa mbere agarutse Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika. Urugendo rwiwe ruje mu gihe bamwe mu barepublikane bashobora kuba bake babiwe mu matora ya president yo mu 2024 berekana badahisha ko badashigikiye ko yoserukira umugambwe wabo. Akarorero ni nk'aka Mike Pence yahoze ari vice president wa Trump. Biciye mu majambo yiwe yerekana ko atumva kumwe ibintu n'uwo bahoze bafashanya gutwara Amerika. Mu gatondo kuno wa kabiri, Mike Pence yavugiye ijambo muri fondation yitwa Heritage ifise icicaro impande y'ikigo Trump arimwo. Ijambo ryiwe ryashimikiye cane kukwerekana ico yise ingendo y'abantu bashima kuguma mu vyakahise aho kujana n'ibihe. Uwo yahoze ari umutegetsi wa Amerika yagize ati, abaguma amateka y'akahise babwirizwa kwerekeza amaso imbere. Nitwabikora uko ntituzotsinda amatora yimirije gusa, ahubwo tuzohindura amateka ya Amerika ya kazoza ku neza y'abacaruka.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije hamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu myerekano y'abiyamiriza ingabo za ONU zijejwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Abaharanira agateka kazi na muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko ibiharuro vyifata kibanza bafise kugera ino saha vyerekana ko abakomerekeye mu myerekano yo kwiyamiriza ingabo za MONUSCO ejo kuwa mbere barenga 10. Uno musi kwa kabiri, amwe mu mabarabara yo mu gisagara ca Goma yaracugaye. Ibisasu bitera ubwoba abiyerekanye vyumvikanye hatandukanye harimwo ahitwa Karisimbi habitswe ibikoresho vya MONUSCO. Mu gatondo kuno wa kabiri, iki kibanza cari kikirimwo abiyerekana basaba ko MONUSCO ikinjura. Abiyerekana bagiriza hanini MONUSCO kunanirwa gutuza umurwi w'abagwanyi wa M23 no gutora umuti urama umutekano muke umaze igihe muri Congo.
Bye bye MONUSCO, c'est la campagne qui consiste.
Kakule Bin Sankara, umwe mu bateguye imyerekano kuri mikro z'ijwi rya Amerika igoma aha muri make, agira ati, urugamba rwacu twarutaziriye bye bye MONUSCO, niyo abasirikare ba MONUSCO banana bakanka gutaha, hari indi mikenyero myinshi tuzofata.
Aujourd'hui ce n'est que le début du commencement. Il y aura mille actions qu'il faut poursuivre. À cet égard nous partons.
Ku munsi wa mbere abiyerekanye barinjiye ahakorera MONUSCO basahura n'ibikoresho vyabo basirikare ba ONU bari kugarukana amahoro muri Congo. MONUSCO yateye ivyatsi uko kwiyerekana ikwita igitero c'abasahuzi. Bamwe muharanira agateka kazi na muntu n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta muri Congo barashigikiye ko abanyagihugu bokwiyerekana basaba MONUSCO ko ibaviraho, ariko bagasanga hari umurongo batari bakwiye kurenga.
Nous demandons tout simplement à la MONUSCO, bien sûr, de partir, mais aussi à la population d'être patient.
Christian Kabemba, umwe manye politique igoma, ahamuri makagira ati, niko, turasaba ko MONUSCO ikinjura. Ariko ku rundi ruhande turasaba dushimitse abanyagihugu kwihangana no kudasenyura inyubakwa za MONUSCO. Ni ngombwa ko MONUSCO igenda. Imyaka 22 imaze muri Congo ntacu yamaze. Birumvikana rero ko ingabo za MONUSCO zibwirizwa kutuvira ku butaka.
22 ans de son existence sur notre sol, c'est un échec et donc c'est imminent que la MONUSCO puisse quitter notre territoire.
Mu bandi bamaze gusaba ko MONUSCO yotekera utwayo ikava muri Congo harimo Modeste Bahati Lukwebo atwara inama nkenguzamateka ya Republika Demokarasi ya Congo. Mu kwezi kw'indwi agendera ibisagara vya Bukavu na Goma, uwo mutegetsi yavuze ko abasirikare ba ONU babwirizwa gutaha, gutyo agira ko yumvikanisha ko igihugu cikwije kizokingira umutekano wacu kikabumbatira amahoro n'ubwigenge vyacu. Hagataho ibicije ku rubuga rwayo rwa Twitter, ambasade ya Amerika muri Congo yateye ivyatsi ingendo yabiyerekanye, yemeza ko bateye ibiro vya MONUSCO igoma, yongera isaba leta ya Congo kubahana vy'akarorero. MONUSCO ahatukibutsa kwimaze imyaka irenga 20 muri Republika ya Demokarasi ya Congo. ONU ikemeza ko abakozi bayo barimo abasirikare n'abasivile bari ku butaka bwa Congo muri MONUSCO barenga 34,000. Ku mwaka MONUSCO ikabihabwa amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari wo gukoresha mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no kugarukana amahoro muri Congo.
Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Muri kumurabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika mu Rwanda, hasohotse amategeko n'amabwiriza agenga ucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ivy'umuyagankuba vya guzwi ku magendo. Inzego biraba zivuga ko zifise umugambi wo gukumira no guca ubusuma bwahora ukoreshwa muri ivyo bikoresho bigwiriyemwo za telefone ngendanwa na ordinateur. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Ushingiye ku bisobanuro by'abategetsi mu nzego zitandukanye, aya mategeko n'amabwiriza aje gukumira ikibazo cy'ubujura no gushyiraho umurongo uhamye ugenga ubwo bucuruzi. Ku isonga muri ibyo bikoresho hari za telefone ngendanwa, mudasobwa, za televiziyo, n'insinga z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho byo mu rugo, cyane ibyifashisha amashanyarazi. Aho inzego ziri mu bugenzacyaha zisobanura ko hari abiba za telefone na za mudasobwa bakihutira guhindura umwimerere w'uko byasohotse mu nganda, nko kwihutira guhindura nimero ya seri n'ibindi bagamije kuyobya uburari. Aya mategeko n'amabwiriza arareba ugurisha n'ugura. Ugura asabwa gufata imyirondoro y'umugurishije ndetse n'amakuru arebana n'icyaguze, bakabibika inzego zazabikenera bikaboneka. Bwana Robert Mugisha ushinzwe gutanga no kwandika ibyangombwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge iheganwa mu bucuruzi no kurengera abaguzirika, arasobanura zimwe mu nshingano zirebo abacuruzi.
Izi ni nshingano zikomeye z'uyu mucuruzi, rero harimo kugenzura no kubika amakuru ajyanye n'uwamuhaye cya gikoresho agiye kugurisha. Muri ibyo ngibyo harimo amazina, kuvuga ngo ni imyirondoro ye, niba ari imashini wenda muhaye cyangwa se wenda telefone, agomba kugaragaza amazina ye, indangamuntu ye, kopi yayo cyangwa se pasiporo bitewe n'icyo akoresha, byaba ari ikigo cyangwa se kampani, agatanga kopi y'icyemezo cy'iyandikwa ry'ubucuruzi bwe yahawe, noneho akagaragaza naho atuye kugira ngo igihe byabaye ngombwa tunakurikirane tumenye ngo wa muntu aherereye hano.
Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera asanga aya mategeko n'amabwiriza azarushaho korohereza inzego z'umutekano mu kazi kazo igihe hazaba hatahuwe ibikoresho byibwe.
Amabwiriza afite akarusho kuko igisambo kizajya kitanga amakuru ndetse gitange n'amakuru y'ibyo kibye. Ayo makuru ubundi ntitwayagiraga, twagomba kugifata kugira ngo kibanze kiduhe ayo makuru. ariko ubu ngubu n'udashobora gutanga amakuru kugurisha icyo gurisha ntabwo uzakigurisha.
Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Bwana Thierry Murangira nawe arasobanura ko mu mategeko bagenderagaho yarimo icyuho cyatumaga rimwe na rimwe bigorana gutahura niba igikoresho runaka cyaribwe cyangwa se kitaribwe.
Kugira ngo abantu bageze igihe cyo kugira ngo utekane ujye ugenda na telefone ya mufuka utikanga ngo bari gutwara, utware laptop yawe utikanga ngo baramene imodoka yawe bayitware, ni ukuvuga ngo buriya bari ababyiba impamvu bagira umwete wo kubyiba nuko bafite aho babigurisha, igihe azabyiba ntabona aho abigurisha. Ibyo ngibyo ni bumwe mu buryo bwo gukumira cyangwa guca intege ibyaha nk'ibyo ngibyo. Aho rero hari hari icyuho mu buryo bw'amategeko, nabo bitwazaga ngo ngiye ngo usinenze ko nayibwe, aho ngangira ngo ntari bitwaza uruzongera kuhaba.
Tuganira na Bwana Nakreti Yakaremye, umwe mu batekinisiye b'ibikoresho by'ikoranabuhanga byakozeho, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bya hato na hato bajyaga babigura batazi ko ari ibijurano bakisanga nyuma mu bibazo. Avuga ko amategeko yagiye hazafasha impande zombi.
Hari ukuntu umuntu akuzanira ikintu, urugero nka telefone, dore nizo tubamo cyane, kakuzanira telefone ubona ari umuntu wiyubashye rwose yagusobanura ukumva niye, ariko wamara kuyigura mu minsi itatu cyangwa ibiri kajya kubona ko bazanye umuntu yambaye ipingu, ugasanga wa muntu yari yayimwibye kandi baramurebaga ntumukekereho ubujura. Niyo mpamvu nihaza mu bushishozi n'ari amabwiriza bizakemura ibintu byinshi, bizagira umumaro munini.
Bwana Yakaremye akomeza avuga ko kubera ko hashobora kubaho gutinya kugwa mu mutego w'abajura, ibicuruzwa bakiraga bishobora kugabanuka. Kuri we impinduka ziravuna, ariko bisaba no kugendana nazo.
Nta kindi gikomeye uretse kwakira impinduka. Aha ku iposta cyane turi twabyirutse twumva ko ari muri zone y'ubujura. Kugeza na n'uyu munsi nta muntu uzaturuka hanze cyangwa azaca ubujura hano, ahubwo njye mpakorera n'undi uhakorera niwe ugomba kubigiramo uruhare. Gukurikira ibihumbi ijana bari kunguka cyangwa mirongo itanu ugashibuka ejo bundi nawe wiswe umujura kandi wari umuntu w'umupapa bubaha muri karitsiye, ntabwo ari ibintu bikwiriye nk'abanyarwanda bafite umuco.
Kugeza ubu umubare w'abari mu bucuruzi nk'ubu hirya no hino mu Rwanda biragoranye kuwutahura. Ahazwi nko ku iposta mu mujyi rwagati wa Kigali niho hafatwa nk'indiri y'ubujura bukorerwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo telefoni na za mudasobwa. Imibare yatanzwe na RIB mu kigereranyo ivuga ko byoroshye kubona uwashinze iduka ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byakozeho, bakora ubugenzuzi bagasanga hejuru ya 90% ibyo acuruza ari ibijurano. Abasanzwe muri ubu bucuruzi bahawe amezi atatu yo kuba basabye ibyangombwa bibagaragaza ko babikora mu buryo bwemewe, naho abashya bashobora gutangira kubisaba aya mategeko n'amabwiriza akimara gusohoka. Muri aya mabwiriza hateganijwemo n'ibihano, uzajya afatwa akora nta ruhushya cyangwa rwararangiye azajya acibwa amafaranga 200,000. Hagati aho kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka inzego z'umutekano zasakumye bagera kuri 70 hirya no hino mu gihugu, abasaga 50 bakorerwa amadosiye yageze mu nkiko nk'uko urwego RIB rubitangaza. Baregwa gufata ibikoresho by'ikoranabuhanga bifatwa nk'ibijurano bagahindura ibirango byabyo. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Leta y'Uburundi irahakana amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu bari mu seruko bwa Kongo kurwanya imirwi y'Abarundi ihafitiye ibirindiro. Idonido kuri inkuru na Eloge Wirikaneza.
Kuri wa kabiri umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwita habahoza ku rugamba mu Burundi yashikirije z'ubushikiranganji arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu. ajeje kwerekana ibushikanganje bwiba bwaranguye mu meza tataheze mutabazi atwara ubushikanganje bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo byamenyesha makuru icaje bwa mbere n'icyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kugwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buteruko bwa Kongo iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya
nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafite impamvu yabo icyo tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya rede tabara na FNL yazabavimo
ariko bamwe mu bavyeyi babuza abana nk'uyu yaganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba rede tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na leta y'u Burundi nk'uko iterabwoba uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe
na kamara marahuka wa muhungu uwo muhungu wanyu arakizura n'abandi ariko yumvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati ngo barajaje muri Kongo hari abantu bariko barajagukana muri Kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo muri iryo tabara rero hagize ko cyahize ingabo itatu umwana wanjye yaje indembe arya komera ashaba amarashi menshi nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jenye cyampabwa n'agasoko ku kiziya kizagenze ku nsi musiganga urumva na kamara mata kabisa
reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya rwe tabara
basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamo abazi koga baroga atazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bacyana n'abamayimayi nyene baratudugana babayeho bwa mbere nange buti mu gihugu cya Kongo hano nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere abukuruza mwende muri Kongo ni misozi gusa imisozi ni myinshi bakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari baramuka bamwe bamwe bajya gusega indaro
ibishyirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiya cya Rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDNB y'u Burundi ukuniko yabyiganije ujya Amerika mu biganiro cihari
Kongo sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi twaga tuyumvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashyirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu ya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujyanye rino barabara aho ica hose ukerekeza mu misozi usanga hari urugamba rw'Abarundi n'Abanyarwanda imirwi itandukanye ama imaji nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza tukunyi barabara y'amagrupe ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba mu duce twiziziwe n'abagizi ba nabi ama imaji na FNL hamwe rero n'abasirikare b'Abarundi kuko nabo barahuze ibiro byabo n'ukuri ubundi ntibohakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaramatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu
iyo imeshyamba
watu kumunwa n'ukuri nta kinyoma kirimo na gato
naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere Nairobi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 90% baramaze kwitegura
atari nzego garuka ku biharo by'abasirikare b'Abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'Abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganje mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu byasubiye mu buryo eroje wurika neza ijwi rya Amerika
mu kiringo cy'imyaka itandatu irangiye abantu hafi 137 barikiwe makampi y'Abarundi mu gihugu cya Tanzania bazira ibya politiki matati y'amatongo baraburiwe irengero abashika 98 iyi nkuru rero twayiteguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika James Jovin ari muri Tanzania
Ivyo bitigiri bitangwa n'igisata kijejwe iperereza mu biro by'igipolisi bya komine Kibondo nyuma y'igikorwa cy'isakwa ry'abagizi ba nabi ririmo kubandanya mu nkambi n'inyuma y'inkambi muri iki gihe. Abantu babiri bafatanywe ibigwanisho kuri uyu wa mbere bavuye mu Burundi bariko barajya mu nkambi ya Nduta. Umuvugirizi w'igipolisi cya komine Kibondo John Msuha mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko hafi buri kumwaka utashe abantu barenga 18 baricwa bazira ibya politike, amatati y'amatongo, amoko n'ibindi bitandukanye. Yavuze ko bamwe mu bagizi ba nabi bafatwa aribo babyivugira.
Bwana habari, sako mkali unaendelea eneo yote ya mkoa wa Kivuma hata mikoa ya jirani.
Bamenyesha makuru urimo gukora isako rinini ry'abagizi ba nabi mu nkambi n'ahandi hose mu ntara ya Kigoma. Ni mu ntumbero yo kugabanya ububisha bw'amabwabaye hafi uyu mwaka. Ibitigiri by'abapfa n'ababuri irengero mwabyumvise. Leta ya Tanzania ikeneye kubona umutekano ukwiye cyane cyane muri iyi ntara ya Kigoma. Benshi mu bagizi ba nabi dufata cyibure abo twica tubasangana karangamuntu zerekana ko bajabuka bava mu Burundi
na bitambulisho bya nchi ya Burundi.
Mu ntumbero yo kugabanya ububisha bukoregwa impunzi z'abarundi, polisi yo mu ntara ya Kigoma na bagenzi babo bo mu ntara za Cankuzo, Ruyigi na Rutana baratangujeye umugambi wo guhanahana amakuru y'abagizi ba nabi. Kuva umugambi utanguye mu mpera z'umwaka uheze, abakekwa gwicanye n'ubugizi bwa nabi hafi 75 baramaze gufatwa, abandi 38 barishwe. Uyu ni Pierre Nkurikiye uvugira polisi y'u Burundi mu nama na bagenzi babo bo mu gihugu cya Tanzania aho bahurira ku mupaka ahitwa Mabamba umwaka uheze.
Nkuko mubibona turi ngaha ku rubibe rwa Tanzania n'u Burundi mu ntara ya Ruyigi ku ruhande rw'u Burundi. Ngaha imbere yacu murabona inkozi z'ikibi n'ibigwanisho zafatanywe inkoho zine zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho ntoya ibita pistole imwe, ibikono bibika amasasu birenga 8 n'amasasu arenga ijana hamwe n'amagrenade. Uyu rero n'umugwi w'inkozi z'ikibi karuhariwe usanzwe uhungabanya umutekano ngaha ku mbibe ibihugu bihana. Aba mubona bose n'abarundi ariko umugwi wose ugizwe harimo n'abatanzania. Igipolisi cy'u Burundi cyavuye gifata ingingo y'uko co korana n'igipolisi cyo muri Tanzania muri ya ntumbero yo kubana neza. Hanyuma baraja hamwe barahanahana amakuru barakora amatohoza gushikaho uno munsi bakora igikorwa ciza citeka cyo kuba basambuye uno mugwi wari ugize imisi wungamye abanye umutekano hijya no hino.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zisanga abakora ubwo bubisha ari ntumwa z'abanye politike, abapfa amatongo n'amoko. Bavuga ko kubera inkambi za Nduta na Nyarugusu ziri hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu byorohera abagizi ba nabi kwinjira mu nkambi.
Turabura umutekano ku buryo bwinshi, turi hafi y'umupaka w'u Burundi. Umuntu araza gukondera vi Burundi arico mwomwe arapfuye kera agupereza ahantu yagusangaho akakwica. Ibyo maze gushika kenshi ngaha mu nkambi ya Nduta kosaba UN umuvyeyi ko yudukura hafi y'umupaka w'u Burundi ikatujana kurega turonka amahoro. Ariko hano turi na amahoro tugira ntane tuzogira namba kese tuvuye ngaha.
Turafise ubwoba kuri ibyo bintu nyene biguma bibijoro kandi n'ubwicanyi buguma bubandanya uko nyene, kuko ngaha ni hafi y'u Burundi kandi ngaha bama baje bava mu Burundi bongera basubira inyuma. Hariho n'abana n'abababa ngaha nyene mugabo batagirana amafomu.
Ikibazo cy'umutekano muke, ubwicanyi, amadati y'amatongo n'ibindi bitandukanye bituma zimwe mu mpunzi zitiyumvira gutaha. Naho leta z'u Burundi na Tanzania zibahamagarira gutaha zitwaza ko amahoro mu Burundi yagarutse. Gusa izo mpunzi zihamagarira leta gukurikiza amategeko agenga impunzi minsi yose. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Mwesimu kunda iradio ijwi rya Amerika bigana twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwizuma hamwe na CD Jedone Cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Turabashimiye mwese, turabateye akamo kandi muwandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.